Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese duteza amatwi. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Tudatinze ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Abategarugori bo muri Kivu ya Ruguru barasaba ubutabera guhagurukira abafata abagore ku ngufu.
Gaturu kureba kugira ibibazo bitoba byokemuka n'ukusaba komite internationale mbese na guverinema yacu bafungure amankete bakora amankete gari serieuse.
Umuryango MSF n'ukuvuga abaganga batagira imipaka uvuga ko abagore bagera ku 1500 bafashwe ku ngufu mu kwezi kumwe mu nkambi z'impunzi muri Kivu ya Ruguru. Mu Burundi umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2023 ibihumbi 2024 uzatangira ejo bundi kuwa mbere, ariko imyiteguro ntiyoroheye ababyeyi by'umwihariko. Muri Nigeria leta yatesheje agaciro pasiporo z'icyubahiro zigera ku 1000. Naholoni irasaba Libya guhagarika gushyingura mu mva rusange mu kivunje imirambo y'abazize imyuzure. Aya makuru nayanditswe abateguriye ni mukanya gato cyane mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Kenya. Kuri uyu wa gatanu ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byageze ku rugero rutarabaho kugeza ubu. Edi Rwema araduha iyi nkuru.
Iri zamuka rije ryongerera umuzigo abanyakenya bamaze igihe bugarijwe n'ibibazo by'izamuka ry'ibiciro ku masoko, ubwiyongere bw'imisoro no guta agaciro kw'ifaranga ry'igihugu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibikomoka kuri peteroli cyatangaje ko litre ya essence igurwa amashiringi 200 hafi idolari rimwe n'amaseni 36. Izamuka ry'ibiciro ni naryo ryabaye imbarutso y'imyigaragambyo yari imaze igihe iba mu gihugu yahitanye abantu batari bake. Yabaga yahamagajwe n'umuyobozi w'ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga. Iri zamuka ryatumye abatwara abantu muri bisi zizwi muri Kenya nka matatu bazamura ibiciro by'ingendo ku rugero rwa 20%. Abategetsi muri Kenya bavuga ko iri zamuka ry'ibiciro ahanini ryatewe n'uko ibihugu nk'Uburusiya na Arabia Saudite byagabanyije umusaruro wa peteroli bishyira ku isoko. Ari imbere y'inteko ishinga amategeko, ministri w'ingufu Davis Chirichiri yavuze ko ntacyo bafite bahindura kuri iryo zamuka ry'ibiciro. Ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter, ministri w'ubucuruzi Moses Kuria yavuze ko abaturage bakwiye kumenyera ko igiciro cya esansi kizakomeza kuzamukaho nibura amashiringi 10 buri kwezi kugeza mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha.
Muri Niger, leta ya gisirikare yatesheje agaciro pasiporo hafi 1000 z'icyubahiro bita pasiporo za diplomasi zari zitunzwe n'abanyanigeri n'abanyamahanga bari begereye bya hafi ubutegetsi aba basirikare bahiritse. Edirwe makomeza.
Ministeri y'ububanyi n'amahanga yandikiye za ambasade zitandukanye muri Nigeri izimenyesha ko izo pasiporo zitagifite agaciro nk'uko bigaragazwa mu rwandiko rwakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Izi pasiporo z'abanyacyubahiro zari zarahawe abahoze ari abakozi bakuru muri leta, abahoze ari abadepite n'abajyanama ba minisitiri w'intebe na perezida. Pasiporo zigera kuri 50 zo zari zarahawe abanyamahanga barimo Abanyamerika, Abongereza, Abafaransa, Abanyaturukiya, Abanyalibiya n'abandi baturuka mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Nigeri bwagiyeho nyuma yo gufata ubutegetsi ku ngufu mu mpera z'ukwezi kwa 7 buhiritse Perezida Mohamed Bazoum kugeza ubu ufungiwe iwe. Mu mpera z'ukwezi kwa 8 nanone ubutegetsi bwa gisirikare bwatesheje agaciro pasiporo z'abahoze ari abategetsi bari hanze y'igihugu barimo uwahoze ari ministri w'intebe, ministri w'ububanyi n'amahanga na ambasaderi wa Nigeri mu gihugu cy'Ubufaransa.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeje kubagezaho amakuru twabateguriye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS n'indi miryango y'ubutabazi barasaba Libya guhagarika gushyingura mu kivunge mu mva rusange imirambo y'abazize imyuzure. Loni ivuga ko imibiri y'abantu barenga igihumbi bashyinguwe muri ubwo buryo. Edirwe maratubwira ibindi.
Iyo myuzure yatewe n'imvura nyinshi yasenye ingomero ebyiri mu gace ka Delna mu burasirazuba bwa Libya. Abarirwa mu bihumbi bamaze gupfa, abandi baburirwa irengero. Muganga Kazunobu Kojima ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri OMS yasabye ubutegetsi guhagarika kwihutira gushyingura abantu cyangwa gutwika imibiri yabo. Avuga ko leta ikwiye gushyiraho uburyo buteguwe neza bwo gushyingura abantu mu cyubahiro no kugaragaza ibirango ku mva z'abapfuye kugira ngo mu bihe by'imbere bizorohere abavandimwe babo kumenya aho bashyinguwe no kubibuka. Mu rwandiko OMS n'indi miryango bandikiye leta bagaragaza ko gushyingura abantu mu mva rusange bishobora kuzagira ingaruka mbi ku bavandimwe babo batashoboye kumenya aho ababo baguye n'aho bashyinguwe. Muganga Kazunobu avuga ko gushyingura mu mva rusange byaba gusa ku mirambo yatoraguwe mu mazi yaboze kuko ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abaturage. Raporo ya ONU igaragaza ko imirambo y'abantu igihumbi yabonetse mu gace ka Delna n'indi jana yabonetse ahitwa Albaida yashyinguwe mu mva rusange.
Noneho tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho leta yajyanye gufungira muri gereza nkuru yitwa Makala i Kinshasa umunyamakuru Stani Bujakera Chiamala. Kuva atawe muri yombi ku itariki ya 8 y'uku kwezi yaragifungiye mu nzego za polisi. Edirwema.
Umunyamakuru Bujakera asanzwe akorera ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Leta iramushinja kwandika inkuru zikwirakwiza ibihuha. Inkuru inzego z'umutekano zahereye zimufata yasohotse mu kinyamakuru Jeune Afrique mu kwezi kwa 8 ishinja inzego z'iperereza za Congo kwica umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Cherubin Okende mu kwezi kwa 7. Inkuru itarigeze igaragaza izina ry'uwayanditse ivuga ko amakuru yayo iyahera kuri raporo yakozwe n'urwego rw'ubutasi rwa leta. Kongo ivuga ko iyo raporo itigeze ibaho. Umuyobozi w'ikinyamakuru Actualite.cd gikorera kuri interineti nacyo uyu munyamakuru yakoreraga yavuze ko Bujakera yajyanywe muri gereza ya Makala iri mu murwa mukuru Kinshasa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje gusaba irekurwa ry'uyu munyamakuru. Sarah Jackson wungirije umuyobozi wa Amnesty International mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba yasabye ko umunyamakuru Bujakera ahita arekurwa n'ibyaha byose aregwa bikamuhanagurwaho. Yavuze ko ifatwa rye ari ikindi kimenyetso cy'uko leta ya Congo itita kandi ikomeje guhonyora uburenganzira bwa muntu n'ubw'abanyamakuru. Kuri uyu wa 4 umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yavuze ko iki kibazo kizaba cyakemutse mu gihe cya vuba.
Edirwe, murakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu ni kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye rero ku maradiyo yanyu ni mudukurikire no kuri wa3@, radio yacu voa@.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Mukanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Aya makuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi. Leta yakajije umutekano ku nyubakwa za radio na televiziyo by'igihugu i Bujumbura. Diane Ninirahazwe yadukurikiranyiriye iyi nkuru.
Umwe mu bakozi ba radio na televiziyo y'u Burundi RTNB mu mfunyafunyo yavuganye n'Ijwi rya Amerika agasaba ashimitse ko amazina yiwe adatangazwa ku mvo z'umutekano. Yagize ati mu masaha ya kare cyane yo mu gatondo no munsi kuwa 5 abajeje umutekano bazanye imbwa zisaka abinjira bose muri RTNB. Yaba umukozi asanzwe yaba umutegetsi nta n'umwe yemerewe kwinjira imbwa itabanje kumwimotereza canke ngo yimotereze imodoka yarimwo. Undi umenyesha makuru nawe nyene yasavye kwa mazina yiwe adatangazwa yashimangiye ivyavuzwe na mugenzi wiwe agira ati tumaze imisi tubona impinduka zidasobanutse mu bijanye no gusaka abinjira ku kazi baradusaba ibituranga bakabirimbura gusumba uko bahora hari gihe vyashika ugahurirana n'umusirikare muzinanye gutyo ntarinde aranagusaba ibikuranga akakureka ukinjira ariko ibi hahezindwi bitakiruko twaciye tubandanya kubaza umwe mu masoko yacu twizeye muri RTNB nimba hari ico abakoresha babo bababwiye kijanye n'isakwa bakorewe n'umutekano wakajijwe nawe acayishura agira ati abadusatse ntaco batubwiye n'abakoresha bacu ntaco bavuze erega nabo nyene basatswe nka twebwe ikiboneka nuko hari ikibazo cy'umutekano muke bariko barikeka amakuru yuzuzanya ijwi rya Amerika ribandanya kuvana muri RTNB nuko n'abanyagihugu bari basanzwe baca mu nzira yagenewe abiyunguruza n'amaguru iri ku ibarabara gitiriwe higenekerezo rya 13 Gitugutu ahari inyubakwa za RTNB muri quartier ya Kabondo iri mu burengero bushirumana ku bw'igisagara ca Bujumbura nabo nyene basatswe uko bitahora Ijwi rya Amerika ryatumye umwe mu bakozi ba RTNB kutubariza abacungera umutekano insiguro y'isakwa ry'uno munsi n'umutekano wakajijwe mu icungararo ya RTNB atwishura atubwira ko umusirikare yabajije yihuta yamubwiye yuko hamaze iminsi hari uruja n'uruza rw'abantu baca ku ibarabara gitiriwe igenekerezo rya 13 Gitugutu babesha ko bagiye ahakorera ibisata bitandukanye buri kuri iryo barabara harimo n'ivya leta ariko kugaba basirikare vyukuri abanyagihugu babagiye ahari kigo gikuru ndangakaranga ci Bujumbura citwa Musée Vivant kuva ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza wo hakwa guhirikwa mu kwezi kwa gatanu ko mu 2015 iryo barabara gitiriwe wa 13 Gitugutu rikorera ko RTNB yugarijwe ibirindiro bitandukanye vy'abasirikare haba ku ruhande rw'abinjira baciye mu icungararo y'ikibuga c'umupira w'amaboko kizwi ku izina rya parke haba ku ruhande rw'abaca muri quartier asiatique n'abaca hepfo ku ruhande rwa Musée Vivant uwemeregwa guca kuri iryo barabara abwirizwa kuba afise uruhusha rwihariye rumwemerera kuhaca canke naho akaba ari umukozi w'ibisata bitandukanye bikorera kuri iryo barabara muri vyo harimwo radio na televiziyo vy'u Burundi RTNB Radio de la Gakura Radio Culture igice cishira hamwe rijejo gutanga amatara n'amazi Régie des Eaux igice cishira hamwe rya leta cyo gutumatumana ko amakuru Onatel mu mfunyapfunyo posita y'u Burundi ishure Ecofoca Bondo umurwi ujejwe ukuri no kunyanisha abarundi sever mu mfunyapfunyo n'ibindi bisata bitandukanye amakuru tubandanya gukura ku masoko yacu muri RTNB avuga ko naho hari abasirikare bamenyerewe mu bari basanzwe bacungera umutekano wa RTNB bari ku birindiro bitandukanye hari amasura mashasha yandi yibonekeje mu bari ku birindiro bitandukanye byinjira ahari inyubakwa za radio na televiziyo by'igihugu RTNB ku rundi ruhande naho mu biro vy'umukuru w'igihugu naho nyene habaye isakwa ry'abinjira n'abasohoka byakomejwe uno munsi kwa gatanu waduhaye amakuru yatubwiye ariko ko ibi bimenyerewe igihe cyose president w'Uburundi afashe urugendo yagize ati hari imyikeko myinshi hari imyidogo myinshi iyo president agiye garde ziba nyinshi cyane nta rwego na rumwe rujeje umutekano ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka kugira ngo dutange umuco kuri ano makuru yose twavanye ku masoko yacu muri RTNB na bamwe mu bakorera mu biro vya president w'Uburundi
Diane nini nahazwe urakoze kuri iyo nkuru rero y'umutekano wakajijwe uyu munsi kuri RTNB Bujumbura tugume mu Burundi umwaka w'amashuri 2023 2024 uzatangira ejo bundi kuwa mbere w'icyumweru gitaha imyiteguro ntiyoroheye ababyeyi abacuruzi ndetse n'amashuri ubwayo kandi ni ikibazo kiri mu ntara zose z'igihugu ni inkuru radijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayigezweho na Thierry Ndayishimiye ukorera Kigali mu Rwanda
Ugeze mu bibanza bidandarizwa mu bikoresho by'abanyeshuri ubona amameza yuzuye kamakaye, imyambaro y'ishuri, ibitabo n'ibindi abadandaza nabo bicaye batekanye. Bakubonye bahagurukira rimwe kuguha ikaze bagutanguranwa. Ibyo ngo bigategwa nuko atabantu baza kubashorera. Ibyankenegwa ku banyeshuri ngo birazimbye, haba amakaye canke imyambaro y'ishuri n'ibindi. Ababyeyi twasanze mu masoko y'imihinga itandukanye y'igisagara cha Bujumbura baje kugurira babo ibikoresho by'ishuri. Bamenyesheje ijwi ry'Amerika ko batorohewe mu myiteguro yo gutangura ishure.
Kiro kweri birazimbye cyane gose. Uravye uko twarungika abana mu myaka ya hera, ibintu bitera byizimba gusumba ko byari kera. Ubu huye amakaye yaraduze cyane gose.
Ntibitworohera kubera birazimbye. Twaze tuje kurondera amakaye. Aratuzimba cyane. Ariho ngibyo tutararonka. Ni forme z'abana muga turimo turagerageza.
Uyamenyesha ko kubera kwitangira ico gikorwa kugira ngo abana biwe bashobore kuja kwiga bafise ibyankenegwa bigiye kumusiga mu bukene budasanzwe. Asaba ababijejwe kugira ico bakoze ibiciro bikagabanuka.
Sigaye nazoja ku ishuri atashe nuko murondera ibyafungura bizoba bibikintu kitoroshye cyane kubera kwitanga twagize kugira ngo umwana aje ku ishuri. Arakwiye kuba impinduka ku bintu bijanye n'ibiciro by'iki gihe.
No kubadandaza b'ibikoresho by'ishuri bo muri ibyo bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura basa nk'abiyicariye barindiriye ku munsi uhera. Nabo nyene imyidogo ni nk'uko kw'ababyeyi
baza babaza bababwira amabeyi ngo birazimbye nawe karabo ko baba wararanguye nayo wakose ikibanza kuhombesha cyitamo kugumiza aho nyene kugira uronse uguruyamuho uronse utagura urakawe ko n'abakiriya bahari ntibari ko baragura muri make urabona ko nabuze n'ababarambugisha ugira itiro rihe.
Tugiranije no mu yindi myaka twahora tuza tudandaza amakaye kuri biratandukanye cyane kuko umwaka ntabaguzi bariko bari sukira cyane kuza nkuko byahora natwe biradutangaza ntabaguzi tubona nibaza ko bwo bari ubukene bwo buri mu gihugu.
Icyo bahuriza ko n'abaguzi bose basaba ko hogira igikozwe kugira ngo ibiciro bigabanuke nabo bashobore kudandaza.
Ko cyerekeza kuri leta kugira ngo irabe amatagisi ubuntu batugabaniriza amatagisi kugira ngo abasumye basumye batidoze ntabe iduga ry'ibiciro irengeje urugero.
Turasaba kugira tudandaza amadusubiza ingorane natwe tujye inyungu asigaje iminsi mike hama ntara nanzo bitana nka byose.
Ku mashuri amwe amwe mu buraruko mu bumanuko nayo hagati mu gisagara cha Bujumbura twagendeye uhageze usanga ibiro by'abayobozi byuguruye. Ababyeyi bamwe bazananye n'abana babo baje gusaba ibibanza usanga batonze barindiriye kwakirwa. Hari naho usanga abafundi bariko barakora bongera basanura intebe. Bamwe mu bayobozi twavuganye bemeza ko biteguye gutangura umwaka w'ishure ariko ko hakiri ibibuze.
Murabona ko hari heruka gufatwa ingingo yo gusha muri mukaruhuko kizabukura bigisha tabatari bake na twe twasigaye inyuma. Tuzotangira rero umwaka w'ishure aho bigisha tarasubirizwa. Ico ni kibazo ca mbere. Hanyuma koresho cyane cyane izo ntebe n'ibitabo. Ibitabo birashaje n'izo ntebe zirashaje. Ibitigiri n'umurengera cyane mu mwaka w'indwi no mwaka wa mbere. Aho iwacu no mwaka wa gatanu ibitigiri n'umurengera gose aho tuzasanga dufise abana barenga ijana mu kirasi kimwe.
Tugiye gutangura umwaka dufise abanyeshuri baba 1800 mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icenda. Dufise intebe zishaje za kera abavyeyi baragerageje gushaka mu kuboko ariko ntabwo byakunze yuko ntibyokunda yuko bobiheza hatabonetse umuntu adufasha wundi. Abakozi nabo hari abagiye mu zabukuru turindiye cya kibazo ko gihera kugira ngo abasubire rize bitabo navyo bikenye cyane mu gice cha kane kishwe shingiro n'ama jambo y'igice cha gatatu kishwe shingiro ni cha kane kishwe shingiro nico dutanguye dufise ikibazo gikomeye cy'ibitabo kuko haro ni satari mwe musanga atagitabo na kimwe dufise cyangwa sanga dufise kimwe canke bibiri.
Abo bayobozi basaba ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi hamwe nabo bose bafise ico bofasha na cyane cyane mu gisata c'indero kubafasha mu by'ababyeyi badashobora
cyane cyane cyo gusubiriza ubigisha intebe zikaboneka kugira ngo abana bige neza. Rero ishuri canke ababyeyi uhora badashoboye kubikora bakabishozwa na leta.
Turizera yuko ubushikiranganje nk'uko bwabisezeranye yuko buzosubiriza abara bagiye mu zabukuru mugabo hamwe atoba babadusubirije twoca tugira abakutsa kivi batandatu
Kuri ico kibazo kijanye nabigisha ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi buri kumwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije ikibazo cyo gutanga akazi ku barimu 2912 kuwa 30 z'ukwa 8 2023. Ikibazo cidogerwa ko caranzwemwo utunenge haba kubagikoze n'abagikoresheje. Abagikoze bidoga ko batafashwe kumwe kandi bariko bakora ikibazo kibaha akazi kamwe hamwe n'utunenge twibonekeje mu ikosogwa n'itangwa ry'umwimbu. Ibyemezwa nuko mu gisagara ca Bujumbura abashikiranganje babiri w'abakozi n'akazi Deho Rusengwa Mihigo n'uw'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana bishikiye ku itariki ya 12 ukwezi kwa 9 muri DCE Ntahangwa na Mukaza bagafuta ibyakozwe muri Ntahangwa bagashinga ko kizosubigwamwo. Muruna ni mpuzo amasendika akorera mu gisata c'indero ku rwego rw'igihugu Fenasebu Antoine Manuma Rurongoye asaba umushikiranganje gusubiramwo ubugico kibazo gikogwa nuko gikosogwa. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yagiriye kagabisha ko no mu bundi burere hari bitagenze neza bidakosowe abahajejwe bazofatirwa ibihano. Abakutse kivibo bidoga ko bitanga ariko hagera gutanga akazi ibisata bafashamwo ntibishigwe imbere mu bikogwamwo ikibazo c'akazi. Basaba ko impapuro z'umutsindo zabo zohabwa agaciro mu gihugu cose kugira ngo bashobore gukora ikibazo c'akazi aho bakenewe hose.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Iyo nkuru rero twagezweho na Thierry Venda yishimiye ni abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bafashije Ijwi rya Amerika kuyibatarira no kuyibatunganyiriza. Ni ku bibazo rero by'uburezi biri mu Burundi mu gihe umwaka w'amashuri uzatangira ejo bundi kwa mbere umwaka w'amashuri 2023 2024. Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagore n'abakobwa bagera ku 1,500 bafashwe ku ngufu mu nkengero z'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa. Abaharanira uburenganzira bw'abagore barasaba ubutabera kubiryoza ababikora. Jimmy Shukrani bakomera dutegura inkuru irambuye.
Iyi mibare yasohowe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières MSF mu mpina magambo nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe mu nkambi z'impunzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MSF ivuga ko abenshi muri abo bagore n'abakobwa bafatwa ku ngufu ari abahunze imirwano bavuye mu teritwari ya Rucuru na Masisi. Aba bahunze imirwano kuvaho imitwe irwanya leta ya Kongo y'uburege intwaro muri izo teritwari zombi zakozweho cyane n'intambara mu myaka 2 n'igice ishize. MSF ivuga ko uyu mubare w'abagore bafashwe ku ngufu mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa baguriye cyane mu nkambi zizengurutse umujyi wa Goma. Izo ni Lushagala, Burengo, Kanyaruchinya, Elohim, Shabindu na Rusayo, aho aba bagore babaho mu buzima bugoye burimo kubura ibyo kurya ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. MSF ikomeza ivuga ko nubwo leta ya Kongo ikoresha inzira zose zishoboka mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore bari mu nkambi z'impunzi, hakiri ibitagenda neza mu bushakashatsi. Muri abo bagore bafashwe ku ngufu barenga 1,500, MSF ivuga ko abagera kuri 70% bajya ku bigo bitanga ubuvuzi bwihariye kuri bo. Raporo ya MSF yemeza ko 80% muri abo bagore bafashwe ku ngufu aribo babonye ubuvuzi bwihariye ku bigo nderabuzima bitandukanye byo mu teritwari ya Nyiragongo no mu mujyi wa Goma. Ariko hari abagira ipfunwe ryo kuvuga ko bafashwe ku ngufu batinya ko bishobora kwakirwa nabi n'abo babana muri sosiyete bakabifata uko bitari. Mu nkambi ya Rushagara iri muri teritwari ya Nyiragongo ho hari bamwe mu bagore badatinya kuvuga ko bafashwe ku ngufu. Umwe muri bavuganye n'Ijwi rya Amerika avuga ko nyuma yo gufatwa ku ngufu atakibona uko yajya gushaka ibyo kurya.
Manake inzara iratuishe kwanja njeo kwanja ndivi ndumundu wa huye ni kibazo chivyora ase kwanja gambaraga zo kujagushe nyitukwi woko nukumfi nzara angatura mamuguriri numwa na kondi hano nara mutanze mwa doktore juu undi ainza tamwichao nara mutanze numwa numwe kweri.
Undi twabashije kuvugisha tubwira ko bafatwa ku ngufu iyo bagiye mu mashyamba gushaka ibibatunga.
Kibazo nukujagutasha bagerayo tanto bakakubakirayo yo nuko ninzara nabyo ikabidutesheje umutwe
nubwo MSF yatanze imibare hari amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya ruguru avuga ko iyi mibare ari mike cyane Jeremy Shankulu Kishukumo n'umuyobozi w'ishyirahamwe Droit pour tout Congolais mu ntara ya Kivu ya ruguru
mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec les données chiffrées
ngewe mu byukuri ntabwo nemeranya n'iyi mibare yatanzwe na MSF kuko murabizi neza intara ya Kivu ya ruguru ni intara yakozwe n'intambara nyinshi cyane ubwo rero hari abagore benshi bagiye bafatwa ku ngufu mu buryo butandukanye ngewe ntekereza ko iyi mibare yatanzwe na MSF ari mike cyane ntabwo ari abantu 1500 gusa ahubwo imibare iri hejuru cyane iyo ugeze muri izi nkambi z'impunzi hari bamwe mu bagore bakubwira ko badafatwa ku ngufu nyamara hari abakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato kubera ko baba bahabwa amafaranga n'ibindi bakeneye bityo bakaruca bakarumira ni ko uyu mugore atubwira
abari gukoraga no ma violence sexuelle n'abantu benshi hariho n'abasoda n'abasivile kubera urasanga umuntu yaburi ibyo kurya wenda umugore akabura ibyo kurya akaba yobura we na kotexe ugasanga abagabo bari kujya barafata abagore gucyo akamuhereza abana nkamifra n'abandi bo ukaja kushakisha iyo wagiye kushakisha bakakufata uruko ku ngufu kuko utafite kubugambira
abenshi mu bagore bababazwa no kubona uburenganzira bwabo butubahirizwa mu gihe aribo bagakwiye kurindwa kurusha abandi Nema Serutoki ni umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika wahunze imirwano aturutse mu teritwari ya Rucuru
ni yukuri ariko birababaje kureba abagore bari kufatwa ku ngufu ariko leta iri kupfa kubireba ntaka kufata uburenganzira bwo kugira wenda hari ikurikirana amagambo irebe nimba wenda yo fasha abagore mu mibereho mibi yo bari nayo no kufatwa ku ngufu ejuru y'imibereho
uyu arasaba ku butabera bwa Kongo n'imiryango mpuzamahanga kugira nyambere iki kibazo cy'abahuye niho hoterwa kuko kuri we kimaze kurenga urugero
twebwe turi kureba kugira ibibazo bi byo byokemuka n'ukusaba komite international mbese na guverinema yacu bafungure amankete bakora amankete gari series kugira abo bantu izo nkozi z'ibibi zije ku justice kandi zibone ipinisho ikwiriye
iyi raporo y'ishyirahamwe Medecins Sans Frontières isohowe nyuma y'ameza ne gusa hasohotse indi raporo y'ishyirahamwe Global Girls Foundation ryita ku buzima n'uburezi bw'abagore ryayishuye ko abagore bane bafatwa ku ngufu buri munsi mu ntara ya Kivu ya ruguru iri shyirahamwe naryo ryemeje ko aho bibera ari ahari umubare mwinshi w'imitwe itwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Congo Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
igira hirya ariko mata niki mwinyegera ariko abanyabugonje ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uru munya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumurwa mana shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rural.
Ya Amerika ko kazi kimurakaze ni inkuru za ya sport ni mikino turi mu Rwanda mu mupira w'amaguru APR FC izakira ikigali Pyramids yo mu Misiri ku cyumweru mu mukino ubanza w'intera ya kabiri mu guhatanira igikombe cy'Afrika ku makipe yabaye ya mbere iwayo ni inkuru ya Jean Claude Munyandinduri Kigali
Mu mukino w'intoki ya basketball, mukanyi Samoya z'ijoro hamaze gutangira umukino wa gatanu wa kamaramaka mu rugamba rwo guhatanira igikombe cya championnat ku makipe y'abagore. Uyu mukino urimo guhuza ikipe ya APR Basketball Club na REG Basketball Club. Mu mikino ine ya kamaramaka imaze gukinwa, APR Basketball Club yatsinze 3 naho REG Basketball Club itsinda umukino umwe. Muri iri joro, abakobwa b'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda bashobora gutsinda umukino wabo wa kane bagahita begukana igikombe cya championnat bakagera ikirenge mu cyabasaza babo ba APR Basketball Club y'abagabo nayiherutse gutwara shampiyona nyuma yo kugaraguza gati ikipe ya Reg Basketball Club ikayitsinda imikinine yose kubusa. Tunyarukiye umupira maguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere igeze ku munsi wayo wa kane. Muri aka kanya kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo, ikipe ya Gasogi United irimo gukina na Kiyovu Sport mu mukino watangiye saa moya. Indi mikino y'umunsi wa kane izaba ejo kuwa gatandatu ndetse n'ejo bundi ku cyumweru. Mu mupira maguru kandi ejo bundi ku cyumweru kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo hazabera umukino ubanza w'intera ya kabiri mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye mbere iwayo. Uyu mukino uzahuza ikipe ya APR FC mu Rwanda na Pyramide FC mu Misiri ukazatangira isaa cyenda. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ijwi rya Amerika tugeze ku musozo w'aya makuru, ariko tubibutse ko mu Burundi leta yakajije umutekano kuri kunyubakwa ya RTNB Radio Television y'igihugu i Bujumbura. Umutekano wakajijwe cyane kubera impamvu abanyamakuru batamenye, natwe twagerageje gushaka inzego zibishinzwe ntibadusobanurira. Ibyo ari byo byose abinjiraga bose basakwaga, hari n'imbwa zinukiriza no mu mamodoka. Muri Kenya kuri uyu wa gatanu, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byageze ku rugero rutarabaho kugeza ubu, birongera uburemere bw'ibibazo by'ubukungu byugarije abaturage. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, MSF, umuryango w'abaganga batagira imipaka, uratangaza ko abagore n'abakobwa bagera ku 1,500 bafashwe ku ngufu mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa, cyane cyane mu nkambi z'abavuye mu by'abakubira intambara. Ndabashimiye cyane, mbifurije weekend nziza, murakarama.